Umweru cyiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Mwaramutse nshuti mwese mu kundi kiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire bacu ikibazo cy'umutekano cyabaye ndanse kuri kimwe mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini aricyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'abatumire muri kiganiro ni abashingantahe bazi cyane icyo gihugu kandi banonosoye ibijyanye no gutorera inyishu abatati. Turi kumwe na Leonard Nyangoma yigeze kuba umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi. Mwaramutse neza Leonard Nyangoma.
Amahoro neza Frederic, amahoro neza Paul Ngonzimana, ndaramubwire kandi n'abarundi n'aba mu karere bose k'ibiyaga binini reka n'abandi bose ku isi yose batwumviriza ariko baratwumviriza.
Turi kumwe kandi na Professeur Emerite Paul Ngonzimana yigeze kuba arongoye igisata cya psikoloji muri kaminuza y'u Burundi. Yarigeze kandi kuba umukuru w'umwambwe w'abakozi. Muri aho namwe Professeur Paul Nkunzimana.
Yego turamushagi, urakoze cyane ko wandumiye. Ndamukije kandi n'uwo dusangiye ikiganiro Nyangoma. Yego turakomeye, urakoze cyane.
Ni byiza cyane rwose. Uyu munsi rero nk'uko nariko ndabivuga, tugiye kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo. Nta urinda gusubiramo utwigoro twagiye turaba mu myaka iheze two kugerageza kugarukana umutekano mu cyo gihugu kirimo n'imirwi itandukanye itwaje ibirwanisho irimo umurwi munini M23, imirwi irwana ku ruhande rwa leta ya Congo hamwe n'ishyiki umurwi M23. Kuva ku twigoro tw'amahoro mu biganiro by'abereye Addis Abeba, byabereye Nairobi, Rwanda, eka ni Bujumbura, byose nta kintu kiraboneka coba kimaze gutuma ingwano icureka. No muri iyi minsi amakuru atangazwa ko impunzi zibandanya kwicwa, eka umurwi M23 wasubiye gutara mitwe na leta ya Congo. N'amakuru aguma atangazwa muri iki gihe, ivyo biva kuki? Reka dutangure kuri we Professeur Paul Nkunzimana.
Ego murakoze cyane rwose Fredi. Ego by'ukuri bimwe wabice ku masonga kuzerekeye ibyo wise utwigoro tuhaba kugira ngo amahoro aboneke muri guca ca RDC Congo. Ego nizo amasezerano, hari amasezerano menshi cyane rwose yabaye muri icyo gihugu. Hariho amwe amwe umuntu yavuga ari Lusaka, hariho ari Pretoria, hari abaye amasezerano bise ako kaze ya Addis Abeba, hariho amasezerano y'i Rwanda, ya Angola, amasezerano y'i Nairobi, yo nayagira gatatu. Ego hari abaye n'amanama i Bujumbura. Urumva nta mahoro nanoneho ashobora kuboneka nk'uko byagiye byigaragaza.
Ayo manama n'ayo masezerano ko ari byinshi Paul Nkunzimana, ni kuki atacumishikako?
Ego igicuma atanashikako nukuraba kubwa mbere ho iyo ntambara ikivako. Murabona iyo ntambara igira imare imyaka irenga 30. Imyaka irenga 30. Haba intambara, abantu bicwa ku munsi ku munsi. Icyo biva ko rero si kintu ni uko icyo gihugu cyitwa Congo iyo gifite ubutunzi bumwe buteye ubwoba, hamwe uhoraho ubu butunzi cyane cyane umuntu afashe cyane cyane ubutare. Urabye hari ubwo uvuga ugira ikizunguzungu, hari ubutare bumwe buteye ubwoba gushika hamwe n'abahinga nabo ugira ibibi bavuze icyo gihugu ari skandale jeolojiki. Ni ukuvuga ubutunzi buteye ubwoba, ni ubutunzi butunze ibihugu byinshi ku isi. Kandi nonakubwira nariko baratwumva yuko aho muri Congo jewe narigeze guharura mu 2016 amashirahamwe mpuzamakungu yari ahari, nizo bita multinationale, yiba ubutunzi butare aba multinationale yarenga 185 hanyuma imigwi nayo imigwi nayo ifasha mu gusuma imigwi ifise ibigwanisho yarenga 133 muri kiya gice cyo mu buseruko bwa Congo bumva ko ibyo bintu biteye ubwoba icyo biva kuri yose kindi kandi nanoneho ayo masezerano yose ashyigikiwe n'ibihugu rutura n'amashyirahamwe mpuzamakungu hariho n'ayo masezerano yabaye Rwanda ubwa mbere hoho mu murito bwa yuko n'ejo bundi hari habaye icyo abanyamerika bise ngo trade humanitaire zagizwe navuze na Maison Blanche kwa Joe Biden yuko bataza amayinga abiri yo kugira ngo abantu bashobore kuronka ibibatunga bashobore kuronka n'ukuntu bahunga n'ibindi n'ibindi urumva izo rero ni ukubera yuko amakungu arashyigikiye intambara ega buryanye
ariko muvuze ko leta y'Amerika yasabye ko agahengwe sivuga ko ishyigikiye intambara na gatoya
urumva n'ubundi n'ibindi byose ayo makuru yose yaba ayi Lusaka yaba ya Pretoria yaba ya Luanda na cyane ya Addis Abeba akorokaze yavuzwe cyane rwose yo mu 2013 n'aya makuru y'ibi y'u Rwanda ni ukuvuga igihugu rutura yitwa yuko ashyigikiye ayo makuru ariko mugabo ndashaka gushyira mu ngiro kuko ibyo bihugu rutura ntabyo bashaka ntabyo bifuza kuko bashaka kubandanya basahura ubutunzi kandi nanone bakanatuma n'ibihugu byo mu karere kugira ngo muribuka yuko ibihugu byac Congo irimo ubundi harimo n'ibihugu bya SADC ibyo bihugu byose byo mu karere byose bijya muri icyo gihugu nta kindi baja gukora hariya njye baja gufasha kwiba ubutunzi bakorera zijya multinationale
ariko umugambi nyamukuru w'inteko zose zarumwiswe muri icyo gihugu ni ukugira zigarukane umutekano ariko reka n'ubundi tubaze n'umushinjacyaha Nyangoma nawe icyo gihugu arakizi kubera iki amasezerano amanama yose aba afise intumbero yo kurondera amahoro muri icyo gihugu atakindi washika ku mwebwe mwibaza ko byo babiva kuki
bakoze Frederic emwe jyewe njya gutsindagira ibyo nkunze Imana Paul ari kuvuga kandi ndabizi abivuga neza kugira ngo rero twumve igitero ibyo byose ni ikibazo gifise imizi muri kahise ka kera cyane ntitukibone uko kiri ubu ntitwizanye ni cya kera cyane kuva igihe cy'ubucakara cyane Scaravage hanyuma n'igihe cy'ubukoroni icyo kibazo cya Congo rero hazi igihe kuko Paul yabivuze ifise ubutunzi bwinshi abariko barakoroniza Afurika bari baje kudupfukaba mu nda abadage abazungu abafaransa n'ibiki bashitse kuri Congo byarabangiye bati itwawe n'umuntu umwe n'igihugu kimwe n'ikiyokunde reka twumvikane kuyitugabure tuyigabure niho bahurira Berlin ubudage mu mwaka w'1885 kugira ngo bumvikane gene Congo kuyigabura barumvikanye yuko umwe wese ashobora kuyihako mugabo ububirigi buri hagati na hagati ni bubye bureka cyane hari ibintu hari ya jayo na itazi nzitari wende y'ubukoroni zarimo inyuma ubu harapfuye n'abantu benshi Congo urabyize igihe cy'ubukoroni miliyoni zirenga 10 mu gihe cy'umwami Leopold wa kabiri iyo igihugu cyaratakaje abantu kuko itunga rya mbere ku isi n'abantu hanyuma n'igihe Congo yikukiye hamaze kuba ingwano zirenga 8 ntiyamaze n'umunsi ntungo bataramugwanya barava barabwica yumvi abonetse umuntu w'umugwana ashaka wese akunda igihugu agomba guteza imbere igihugu cya Congo baca bamugandagura pire murere yamusubiriye oho haje utan urabona icyo bita utan iryo shirahamwe ry'ibihugu by'ibure byo mu burengero bya rutura by'abagwanyi nibo biziriye icyo gihe n'umwana mutonya ndabikwirikira muri 1934 baraturira Congo baratongora rero ibituma by'ibyo hari abacaho kugira babivugavuke baca bagira ngo ni iby'amadini ngo ni iby'amoko ariko ikibibuza ni rijya tunga kuko Paul yabivuze kandi iryo tunga turigeranya rijya biri muri Aziya y'uburengero bita Moyen-Orient abazungu bita Moyen-Orient
ariko
petroli w'igazi murabona ko ari ingwano z'ubutavana ko aho natwe iwacu muri ako karere hari Corotan hari Cobarte hari ubutunzi kama ngira ngo atandahamwe ubusanga
ndabona mwese muhurira ku kibazo cy'ubutunzi bw'icyo gihugu ni kuki none ubwo butunzi budatuma n'abanyagihugu baho bisununura turetse ingwano bama ni kuki badashaka kwisununura
bisununura ni gute ubwo butunzi bwo bakundira ubakundira nakunavuze yuko Kongo n'igihugu cyagize amakuba abagiye Kongo yagize amakuba ubwa mbere adasanzwe navuze yuko ikibazo gifise imizimu mu gihe cy'ubucakara hanyuma mu bukoloni bahayishwe n'abantu benshi ni Kongo abanyekongo ntibigeze bigenga ngo batunganye ibyabo habonetse umutegetsi agomba abategetsi bagomba gutunganya iby'igihugu ku neza y'abanyagihugu baca bagandagura icyo nicyo kibituma niba hamwe Kongo yuhagarara neza ingwano zigahera ikitunganya twese twahabonera ibihugu bibana ibihugu byo muri Afurika n'ibya kure twese twumirirwa neza kubera Kongo imerewe neza Paul wavuze ni nk'uko ukuntu twitwara ku nzoka abo baza ngo bagiye guhagarikira ibyo biganiro usanga ari abo nyene bariko bararya Kongo bake barya mitsi bagiye kwano bateye uruhagarara bateye ingwano i Kongo
tugarutse kuri
mirongo umuti rero kubatumye haba ingorane kubatumye haba ingorane
tugarutse ku mirwi mwavuze Professor Paul Muzimana imirwi myinshi ifite ibigwanisho uruhara rw'iyo mirwi n'uruhe mu gutuma ibyo biganiro byose bitagenda neza hari uruhara iyo mirwi iyo bifise
imbere y'uko ndishaka icyo kibazo nashaka kuba kunganira gatoyi kuyeje kuvugwa byekeye Kongo n'inama yihuza utura yabaye mu kibazo 1895 ubwo konkuru zatambiye bwa mbere nk'uko Kongo hari bazi ko habaye muri Afurika mu bice bitari bike ibintu byo kudandaza abantu bimeze na traite de noir batwara abantu abirabure bakabatwara hakurya y'inyanja muri Amerika muri Burayi n'ahandi ariko iyo konferensi yo mu 1905 kuri imbere yaho Kongo ariko mwami w'Ububiligi yari yatumye Leopold wa kabiri yari yatumye abantu baja kumukorera ariko abantu nk'abastande n'abandi baja sande we nawe yatanga ubushampanyi kawuta ya Kongo hanyuma arabona n'ibintu ubutunzi buhari hanyuma niho yaha Leopold mwami w'Ububiligi rero muri iyo nama y'igihumbi kimwe na 1985 Bismarck niwe yatwara Ubudage Bismarck niwe yagabiye igihugu cya Kongo agiha umwami uvuga rero ko igihugu cya Kongo cyo bita l'état de France du Congo yari igikoresho kikiba cy'umuntu yari propriété y'umwami w'Ababiligi ni naho byatera umutekinisoni mu myaka y'igihumbi n'amagana icyenda n'indi myaka hejuru gatoya niho Leopold wa kabiri rero yaca aha igihugu akakigabira Ububiligi niho Ububiligi bwabaye koloni Kongo yabaye koloni y'Ababiligi hanyuma imigwi by'ukuri muri kiriya gice cy'ubuseruko irarenga si 30 irarenga 130 aho havuga 30 niyo bagizwi cyane kurusha iyindi ariko irarenga 130 urumva rero uruhara wambaye uruhara iyo migwi yoba ifise muze muri izo biba hariya intambara cyangwa amahoro ataboneka ni ukuvuga iyo migwi ifasha ayo mashyirahamwe mpuzamakungu icukura ubutare yego nyago yabuze utare umwe umwe
ariko murazi ko mu bihugu by'umushiganahe Paul Nkunzibana murazi ko bamariyamirije iyo mirwi ikaba atanze impanuro ikaba afashe ingingo ibihano
oya urumva ingorane zihari nuko abo bitwa yuko abashigikiye ibyo biganiro n'ibindi wafwarondera kwa usa ukabona iyo europeyene ayizi yego ishyirahamwe cy'abanyemari y'abanyaburaya harimo Etats-Unis harimo ibihugu byose harimo Ububiligi iruhande ya Europeyene harimo n'Ubufaransa nanjye amasezerano n'amasezerano yose ako kandi yadusabye ibihugu byose byarimo na ONU muri Kongo murazi ko muri disikori hamaze imyaka 20 harimo ibigegeko byose bya CIRGL bya SADC bihugu na EAC izo rero nta kindi bijya kurondera hariya atari ubwo butare kuvuga ngo nguze rwari umutwigo nta twigoro twari na gatoyi kuko abo nyene biswa yuko ariko bari kubarondera amahoro nibo batuma izo ntambara iyo MONUSCO yamaze imyaka 20 kandi ni MONUSCO niyo izo nteko mpuzamakungu za Nations Unies zifise igitigiri cyasikare ba mbere ku isi yose igitigiri cya mbere
arubarenga ibihumbi mirongo ibiri uvuga iyo myaka yose iyo Monisco nta kindi
kora
no gukingira gusahura ubutunzi
byose
bya EAC ibyo byose bya SADC nta bindi kandi naroneho kugira ngo uramaze uruku utagize n'ubushakashatsi mutatayi uri kuyihondera n'abantu bose usanga bagiye muri Congo iyo bagiye iyo bagarutse usanga bazana ibintu n'ibindi ibintu usanga
bisunuruye
nta kindi baje gukora igihugu byose nta kindi baje gukora hariya n'amashyirahamwe n'ibyo bihugu rutura ata kuja gukingira ugusahura ubutunzi bw'igihugu ayo masezerano yitwa uko amasezerano y'amahoro amasezerano sesero fe akoro kade ivyonye ni rido do fume ni ukuvuga ni gukingira ubwo busuma bakora muri kariya kare
namwe nyangoma uko niko mubona icyo kibazo uruhara rw'imirwi yitwaje ibigwanisho twavuze kwirenga ijana n'indi n'uruhe igituma amasezerano yose atacho ashika ko uruhara rw'iyo mirwi ngo ndabona musana bavuga ko niyo mirwi yo bikorana n'abanyamahanga ivyo namwe niko mubibona
yabivuze bugeza deporo yabivuze neza iyo mirwi ivuga ifise n'ibigwanivo niyo gukingira ayo mashirahamwe ngo vuza amakomero bita amamiliti nasionale ariko arasahura ngo bwa byose vya rutura bikomeye vyo mu burengero biriyo barike bivyanya bose bari hariya bariko barimba bagaca rero bakingirwa niyo migwi bashitse ivyo polo yavuze n'ivyo ibihugu vyo mu kere bikora nk'ibicangero nk'abatangero ibihugu nyene bikeneye ubwo butare cane cane barabaho ko dukenya ariko vyinshi bigenda muri abo bazungu nyene rero iyo migwi abayishinze nibo bwa mbere batayishinguye iyo migwi ntizohava ikibazo ca Congo rero umuti wacu nufise ikibazo coroshe gutorera umuti kuko urumva gihagaze ku nyungu z'ibihugu bikomakomeye cane ariko kubigaruka ko aho tukavugira ivyerekeye nyene igihugu coka
ico kibazo muce gutangura kucishura inyishu yoboneka gute amahoro arama yoboneka gute mu buseruko bwa Congo
amahoro azogarukanwa n'abatumye igihugu gihungabana kigira umutekano muke hitwa abantu sinzi ikongo no mu karere kuko burya Congo ihagaze neza ikagira umutekano amahoro ibihugu byose bibanye bya Congo byongera amahoro ndabyizeye reka n'ibihugu byinshi bya Afurika kuko Congo ihana urubibe n'ibihugu cenda vyo vya Afurika rero ivyo bisaba ibintu byinshi mugabo ikintu gihambaye inshu ngewe hanini ndayibona mu Banyakongo ariko nitube batane mu Banyakongo Abanyekongo bakunda igihugu kurya Patrice Lumumba twabonye kandi bariho Abanyekongo abo bagashobora gufatanya n'abandi bo muri Afurika bo mu karere cane cane bo nyene basohore birukane iyo migwi birukane ayo mamiliti nasionale babitanguza ukundi gusha badashira imbere inda zabo bashira imbere ineza y'abanyagihugu babagwana ashaka koko kandi bariho no mu karere bariho no muri Afurika nzima
Paul Nkunzimana nawe nyene atubwire ikintu abona cokorwa canke ibintu vyokorwa kugira ngo ingwano ihagarare mu seruko bwa Congo n'abanyagihugu batekanigwe impunzi zironka amahoro hoko gukimushira ntahe Paul Nkunzimana icyo gihugu murakizi cyane rwose
ego murakoze ibyo kongwa rero hari ibintu rwambere hoho bisazwe ikintu cokorwa icya mbere ni uko atagihugu cinjira mu kindi gihugu icyo twita souveraineté ukwigenga ku gihugu kuko navuze muri Congo nta bihugu bitari hariya muri kirya gihugu ibihugu byose byo mu karere biri hajya abasirikare bari hajya muri kariya karere ka Congo reka na Congo yose atakindi barongera atari kubandanya basanga kujya gutunganya ubwa mbere kirazira hakeneye uko atagihugu cinjira mu kindi ikindi cya kabiri gitoye urabona hariho ibintu dusanzwe dufise muri iki gihe hariho nk'aho usanga hari intebe zugawe ubwa mbere ibyo ni ibintu bisanzwe bitoyi vyatera gukuba amaguru masha ubwa mbere wowe kirazira kikaziriza kugara imbibe kuko iyo igihugu cugaye imbibe ku kindi gihugu ku vy'ukuri nuba ufatiye ingingo ico gihugu ufatiye ingingo abanyagihugu bato bato bo muri ico gihugu cyaje bo gihugu cya urimo kuko n'ubundi bifise bo bagu ariho usanga duzenya imbibe zo kutaka zabo zazarugawe n'ubundi abifise n'ubundi bajyanye indege bagira n'amaguru ndetse n'abagira n'imodokari kandi ugasanga imiryango imwe hakurya no hakuno ugasanga abantu ni bamwe baragenderanira amasoko namwe ni bagahana abageni n'ibindi abantu bamwe n'inshuti zibindi abantu bamwe hanyuma rero ikintu rero gihambaye cyane cyane ikintu gihambaye cyane cyane ni uko abanyagihugu bonyine ba Congo cyane n'abandi bo mu bindi bihugu reka n'ubundi bihugu byo ku isi yose bose bahaguruka kuko ibintu biri kubera ku isi izi ntambara zose tubona ni uko ibihugu byinjira mu bindi haba Burusiya muri Ukraine haba Ukraine mu Burusiya haba n'ayo masezerano y'ijana na mirongo inani na rimwe ya ONU yo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine n'indwi agahura igihugu cya Palestina ni ukwinjira igihugu kimwe hakenewe yuko abanyagihugu bonyine aribo bitorera inyishu buwe bitorera inyishu rero ni ukuvuga yuko hakenewe yuko abakozi reka n'abanyagihugu abarimyi n'abandi baca hamwe bagashinga amashyirahamwe yabo bakunga urunani kugira ngo birukane izo multinationale kugira ngo bagire ubutunzi bw'igihugu bube ubwo igihugu ni ukuvuga ibyo mu gifaransa muri kwita nationalisation kuko ubwo butunzi bwose bwose biga barasabwa bukaba ubw'igihugu ni ukuvuga yuko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu aba yirukanywe kandi ibyo bihugu gupfura bikakura akarenge ibyo bihugu kugira ngo ubutunzi bw'ibyo bihugu ubutunzi bw'igihugu bwakuwe cya Congo
ndabona
kandi inzira yashaka uko tutabuboneka cyangwa babona ko haba habaye guhagaza tuvuge guhagaza akazi mu masendika ndashaka cyane nko mu magara y'abantu no muri education maze uko n'ubundi amashuri yari yagoranye gutangura gukora greve bavuga bati umushahara nta kintu kandi ugasanga no mu bice bimwe usanga abantu bamaze nk'amezi umunani batarabona umushahara wabo ugasanga nk'abarimu bahembwa ivunde cyangwa amabido y'amamesa bahembwa n'ababyeyi ejo ndakamaramaza mu gihugu gifite ubutunzi
gusozera ndabona akanya katujyanye gusozera nashaka tuvuge nashaka tubanza ivuga kuri ikibazo cy'umutekano gifite n'ingaruka mbi cyane rwose ku banyagihugu inzara ibatera abanyagihugu bicwa n'iyo mirwi nk'uko babivuga mu Kirundi ngo aho inzovu zirwaniye ubwatsi nibwo buhasigara benshi rero mu bahitanwa usanga harimo hari abantabonikora abanyagihugu basanzwe ikintu cyokorwa kugira ngo mu maguru masha abasivili bakingirwe ntibagwe mu nsoro ziba zitabagenewe cyanke zabagenewe ikintu cyokorwa n'ikihe mushiga ntahe nyango Leonard mu kanya gato cyane
ibyo bikorwa usanga bamaze kubyishura igihugu cya Congo nuko gisubira mu mutekano kigashobora kwigenga kuko nabivuze
mu gukingira mu buryo bwihutirwa mu gukingira abanyagihugu hoko bwiki
bwihutirwa ku banyagihugu nta bintu mbona byihutirwa byoshoboka muri ibi bihe ko nkuko twabivuze bisaba kwikura ko zijya miriti nasiyonali bisaba kwikura ko ijya migwi y'abagwayi abo rero babishyizeho abo bariko barasabura igihugu abo bashyizeho bashyigikiye ijya migwi ntabisi bo bazobikora urumva rero bizokorwa nkuko twabivuze n'abanyekongo n'abandi bo banyafurika n'abandi bakure ariko bakunda abantu bakunda Congo bakigobotora agasohora iyo migwi hanyuma ko abanyekongo bagatunganya igihugu cyabo ko babibona abo cyane cyane ku neza yabo kavuga rero birashobora gukorwa n'abarongozi ba Congo mubwo bakunda igihugu bataje bahamira imishahara nk'abunzi muri ibi bihe bumva ngo umushingamateka afata ibihumbi nyamba ari 50, 33 n'ibindi baba ari abantu baje kwita ineza y'abanyagihugu bashira imbere ineza y'abanyagihugu mbere yo gushira imbere inda zabo
ibyo
mbona byokorwa ndabona wowe urunda ko tuvuga nka oni Congo ibyaho byarayinaniye koko eraba ijya mu tekinike zijya nteko z'abasoda barashika barenga 2200 n'2200 na 2000 bamatinyakirega 2000 nta mahoro bashoboye kugaruka ariko twoshobora kuva guhanura abakuru mu bihugu by'akarere ari SADC ari EAC ko ibiriko birabikongo bidahindutse bizogira ingaruka mbi ku butegetsi bwawe ngo twabakemura bakihanura bakikubita gashi kuko nabo nyine babigombye bashobora gufasha kugira ngo ubwo ruhagarara umutekano muke bigabanuke batezurire abanyekongo ariko sinzi ko benshi ba icyo cyumviro batogishyigikira ariko nifuza yuko abanyagihugu cyane cyane babyumvise babyumva neza mujya muratanga ibiganiro nk'ibi bakabyumva abanyagihugu nyine bashobora kwiyungunganya bakitunganya bagashobora guhabuza igihugu cyabo cya Congo n'abandi bene wabo b'Abarunda b'Abanyarwanda b'Uganda ba Central Africa eka n'abandi bakure bagafasha guhabuza igihugu cya Congo bishobora igihugu cya Congo ugihabuje kuko Afurika yose n'ubu
mukanya gatoya ndabona kare kagiye Professor Paul Nkunzimana hoko gwiki kugira ngo abanyagihugu bakinyigwe mu buryo bwihutirwa eka n'inzankano zifatiye ku moko zirangire muri kare gace eka n'inyigisho mbi eka amajambo yo guteranya abanyagihugu kugira ngo bihagarare n'ubwicanyi bakorwa ko buhagarare hoko gwiki umunota umwe
ego murotse umwe makuru cyane ubwambere hoho abanyagihugu ntibashobora gukingirwa n'abandi ntabandi n'abakiri bashobora kubakingira abandi abanyamahanga ntibikunda kuko abanyamahanga nibo bacera ahubwo izo njyane amoko n'ibindi kandi si muri Congo gusa n'ahandi hose ahubwo ingorane gusa n'uko abantu bari hejuru aribyo cyane bakoresha uba rero igikenewe ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubw'ijana igikenewe ni uko abanyagihugu bonyine aribo bagira inguvu kugira ngo bashobore kwikura muri izo ngorane barimo nta wundi muntu wundi wo hanze ashobora kubikora mu kibanza cyabo kandi ibyo ni ibintu bishoboka kandi nanoneho abanyagihugu umuntu yovuga ko ari abo mu bice byose byo ku isi kuko izi ngorane hariho n'izingorane zishaka gusa n'izo no mu bindi bihugu mu bihugu byose byo ku isi ntacyo yuko abanyagihugu bonyine aribo bahaguruka baje hamwe bagiye ku runani bashinge amashyirahamwe yigenga haba muri Congo haba mu karere haba muri Afurika haba muri Aziya haba mu Buraya haba muri Amerika abakozi bonyine bafise inguvu zo kugira ngo bashobore kwikingira kugira ngo abo banyamahanga nabo n'amashyirahamwe asahura ubutunzi bw'ibihugu atahe ave muri icyo gihugu ubutunzi bube ubw'igihugu ubutunzi bube ubw'ibihugu byonyine ku nyungu z'abanyagihugu
Professor Paul Nkunzimana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
yego wakoze nawe Fredi
mushyira nawe Nyangoma Leonard ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo
yego urakeneye urakoze nawe kandi turagushimiye ko wadutumiye gusharira ibyiyumviro byacu ku byerekeye akarere k'ibihugu byacu n'isi yose nzima
turashimiye namwe bakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika mwakurikiranye iki kiganiro mufise ibibazo mushikiriza nimuze butinye kubishikiriza mushaka kuja ku rubuga rwacu akaba ariho mushikiriza ibyiyumviro eka n'ibibazo ku byerekeye cyane cyane umutekano muke urangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ubuseruko bw'icyo gihugu mwakoze ndabifurije ibihe byiza
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.